Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for KIRA, the VOA's weekly health program for Burundi.
KIRA!
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 KIRA! Ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugufungura bikwiye bifasha umubiri uri ku miti ipfufaza sida kwigwanira gusumba no kurinda iyo miti bitagoranye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU SIDA ryamenyesheje haraheze imyaka ibiri ko abari ku miti ipfufaza sida bagera ku miliyoni zirenga icyenda mu karere k'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Inkuru dukura mu buvuzi zitumenyesha ko mu gihe umuntu ari ku miti ipfufaza umugera wa sida akenera imfungurwa zifite ibyunyunyu nka zinc, vitamine A, B, C, B12, calcium, selenium hamwe na phosphate. Yokongerera kandi umuryango ntangangufu w'ibyo yari asanzwe afungura ku rugero rw'amakalori 400 ku munsi usanga mu nyama, amafi, amata, mu biharage, ibiraya, ibitoke, umuceri, isoja, imboga, ibyamwa kugira ngo agumane ingoga. Ariko rero ubukene buri mu miryango buguma ari intambamyi zo kwama baronse izo ngaburo ku rugero ruhagije. Ishyirahamwe PAM yitaho ibifungurwa ku isi riraho ifashanyo y'imfungurwa abantu bagera ku miliyoni zitatu bari ku miti ipfufaza umugera wa sida mu bihugu 33 bya Afurika. Naho biri uko gushika mu mwaka w'2012 ishyirahamwe ONU SIDA ryaharura abagera ku bice 40% by'Abanyafurika baheba gufata imiti ipfufaza umugera wa sida ku kubura ibyo bafungura bihagije. Ukwihatira gufungura niyo ngendo abo iyo miti itera akayabagu gake bofata. Ukaba nkako abadafungura bikwiye kandi basanzwe ku miti ipfufaza umugera wa sida bageramirwa n'urupfu inshuro hagati ya 2 na 6 ugereranije n'abafungura ibikwiye nk'uko ONU SIDA ibimenyesha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kidushikana mu ntara ya Karusi aho turabira hamwe ibyerekeye ugufungura bikwiye no kuguma ku miti ipfufaza umugera wa sida. Kuri miko muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyikira. Mu kiganiro nyezina tega matwi ivyiyumviro bitandukanye by'ugwaruka rwo muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi. Mugenzanje ara ivira nkunda rubaza ati two kwitunganya gute mu byo dufungura kugira ngo tugume ku miti ipfufaza umugera wa sida. Ngizi nyishu bamuha
barashobora kwitunganya mu gusabikanya ibyo bafise.
Yashobora gufungura ifunguka ndema mubiri ntanga gumvu nasanganya ngaburo.
Arashobora kuja nko mu mashyirahamwe ahurikiyemo abandi kugira bashobore kumufasha.
Bakaza barafungura ku munsi ku munsi.
Akihambirira cyane cyane ku mboga no ku vyamwa.
Bo kwegera abantu babaganga bababijejwe bakababaza ukuntu bimeze.
Naho yoba atunze agatungwa gatoyi akagakurikirana kugira arabe yuko ko mufasha mu kurondera amahera.
Leta nayo nyene yogumanye n'inzira irabakubitira ko nyene buke buke.
Ibyo bafise bo biziganya mu kujyana mu mashyirahamwe bakaba bakorera hamwe n'abandi.
Ino mu cyaro duteka uko tubonye turavoyogora. Muga warose umuntu akwigisha neza ingene ivyo ufise ubitegura usanga ari indya zimeze neza rwose.
Ingu ingwara z'ivyuririzi nk'igitunu ugukama maraso n'izindi zirakarira uri ku miti fufaza umugera wa sida iyo adafungura bihagije twasanze ko ugutegurana isuku ibifungurwa by'abari ku miti fufaza umugera wa sida bibarinda ingwara z'ugucibwamwo ukuja hamwe kwabo bibatuma kugabanya ubukene bw'ibyo bafungura mu gihugu cha Liberia umugwi Grow to Feed Fish Farm wabari ku miti ipufahaza watumye bashobora kuronka umwimbo w'amafi amajana 200 ku mwaka ibyo byarafashije n'imiburiburi abagera ku 1200 kwimara ubukene cyo kimwe n'imijyango yabo kugira ngo twumve neza ibijanye no gufungura bikwiye hamwe no kuguma ku miti ipufahaza umugera wa sida tega matwi itohoza mugenzanje ala ivirankunda yagiriye muri komine bugenyuzi iri mu ntara ya Karusi ala ifijambo ni kwao
ukudafungura bikwiye gutuma abato nabisumbuye bagendana umugira wa sida bo mu ntara ya Karusi badafata imiti kupfufahaza uko bitegerejwe Beatrice Haragirimana aba kugacimbira itambi zone rugazi muri komine bugenyuzi yemeza ko adahaze ayifata rimwe ku munsi ifungurwa zimwe zimwe ntizoroshe kuronka ku miryango yugarijwe n'ubukene akarorero ni karita ngenze buhoro wo kumutumba kigufi atugira ko imboga n'ivyamwa yahanuwe n'abaganga atavyo yama yaronse ivyo rero bituma yamana ingorane z'ugukama maraso nkuko uyu mukenyezi w'imyaka 32 yongerako akatari gake ugendana umugira wa sida ari ku miti arabwirirwa twumvirize Ruvakuse Yohani aba kumutumba maramvya
ubu kuva mu gitondo ubu novuka patana kimudafu ubu naje no gutora imiti nahora mfise ibiro 72 nasanze mfise ibiro 69 kubera ifungurwa nke
ibintu biruko mu gihe ugushirwa ku ntonde z'abaronswe ifungurwa gufatira ku ngingo nkuko twabitohoje hisungwa ko ugendana iyo ngwara aba yatanguye imiti mu mwaka w'2012 akaba ntaho nikora umujyango umwe uronswa ibiro vy'ibigori biri hagati ya 40 na 50 n'ibiro 8 vy'ibiharage vyongeye amavuta isukari nifu yubuyi nibisigara inyuma uko amezi 3 aheze nkuko vyemezwa na Nkengo Burundi Jacqueline ari ku miti gupfufahaza umugira wa sida ikihagifungurwa ritera ibibazo binyuranye twumvirize Anselme Shimirimana arongoye igisata cyo gushigikira abagendana umugira wa sida ku bitaro bikuru vya leta vyibuhiga
kuno byo tego turabaho onye nibike cyane bose ugasanga ntibashikiriye bose bamwe bari doga ngo turabahebye
Ishirahamwe World Vision rikorera mu ntara ya Karusi riratanga inyigisho zijanye no gufungura neza ku bagendana umugira wa sida Jacqueline Nkengo Burundi aba kumutumba wa bugenyuzi ayagako izo yahawe zamutahuje imigwi yifungurwa n'integuro yazo ukwisununura kukubaho kw'imijyango kuva kumutahe iryo shirahamwe ritanga ibihumbi 12 vyahawe karita ngenze buhoro aba muri komine Nyabikere vyamufashije kudandaza intore n'itomate ukwigwanako mu bijanye no gufungura ni nkurikizi ukuronswa igitungwa ningira kamaro mu kugwiza umwimbu ku miryango y'abari ku miti karita ngenze buhoro ari mu baronkejwe impene nishira hamwe World Vision aratuyagira
ce gitungwa ndagisasira ngaheza rero umwavu nsogoroye ngatabira indimiro umwimbu uza wose
mu gihe uburimyi butoshigikirwa inzara irashobora kwiha inkumbi mu miryango y'abagendana umugira wa sida isiguro nuruzuba gwatse gwatumye uburimyi bwo mu mpeshi atacho buvamo muri ako karere ka Karusi ukutaronka ifungurwa gutuma ubugendana umugira wa sida ahagari ku muti Nkengo Burundi Jacqueline aba kumutumba bugenyuzi komine bugenyuzi aratubwira uko bimugendera
ndenanaza kubesha je cyukuri ntarose
je mvugisha ukuri ndabise abari ngorane
ukuronsa ifungurwa abagendana umugira wa sida atakura abankunzi na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
rw'abaganga n'intangere mu kumenya imvo zituma abari ku miti fufaza bayihagarika byongeye inyigisho zerekeye iby'ingaburo zoje mu mpanuro babatekerera ukwitanaho kw'abari ku miti ifufaza umugera wa sida kotera intege abayiriko mu kwitwararika gufungura neza imigwi y'abantu 33 bari ku miti yashinzwe n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF mu karere ka Western Cape muri Afrika y'Epfo yarafashije mu gusuzumana hagati yabo ivyo byatumye ibice 97% by'abari muri iyo migwi babandanye bafata imiti neza kugira ngo twumve neza ibijyanye no gufungura bikwiye hamwe no kuguma ku miti ifufaza umugera wa sida tega matwi ikiyago twagiraniye n'urongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida RPP plus mu ntara ya Karusi Deo Ndayisenga aganira na mugenzanje ala ivirankunda
Deo Ndayisenga ndabaramukije
mwiriwe neza cyane
ibijanye no gushigikira abagendana umugira wa sida ibijanye no kuronka imfungurwa byifashe gute kubari ku miti igupfufa haza umugira wa sida
turakorana cyane n'abagira neza bakorera muri intara yacu ya Karusi umugambi twakorana na FCI kwaraba abababaye hari abasanzwe bafungurirwa na komite ijeje kugwanikiza hanyuma na sida kuwe kugihugu CNRS
nta kandi kigoro mugira kuronka imfungurwa
turabigisha tukabahimi riza kugira ngo bagire tujya turima two mu kigo baronke ico bafasha bariko barafata iyo miti
nko mu gihe imijyango y'abagendana mugira wa sida itofashwa murabona yuko byo bari kibazo gikomeye na cyane cyane kuri abo baza baratanguye imiti
no kuvuga yuko twosanga ataco turiko turarokora twebwe ku ruharaguru nani tugambi duto duto kaca tubereka ingene igikorwa bokora cyo tuma baronka utuntu baza barafungura no kugira ngo ntagire umuntu aciki nkokora atiyo miti kuko musabimo ziko iyo utirimutse ukareka no kufata usubira hasi gose
burimyi busa nuko butagenze neza muri ntara bikanabona ko ari kibazo gikomeye
koko tuca tugirageza ingufu zose kugira ngo niba uyu atasaruye ubufise duke azora ukuntu tuza turafashanya nuko abagira neza bogira umutima wo kugira ngo abantu bagarukigwe babuze ico bafungura niko nta buzima baba bafise
ndabakengurukiye
umurakoze cyane
ayo majwi n'ibyo biganira dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo gavuga gati sidangiye Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijyanye no gufungura bikwiye hamwe no kuguma ku miti ifufaza umugera wa sida. Waruka nimutangwe kumi hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe na muganga Anita Munyana. Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
None nk'umuntu abasanzwe akenye ukacuza umwegesha ukuntu yotegura imfungurwa utazi muhaye
mwezi uko imnguvu atahanda zikura atari mu mfungurwa n'utwo duke afise akagerageza agafungura neza kugira aronka amagara meza
mbaza ndakwishura
mbega umuntu agendana umugera wa sida ni vyiza ko yobandanye iyo miti atarosizo mfungurwa
imiti arayibishishikara ku munsi ku munsi kuri yasanye ne basezeranye na muganga wiwe nta wundi muntu amuhagarikira umuti ugufufaza atari umuganga wiwe amukurikirana
mbaza ndakwishura
mu bitabo biboneka ko huboneka n'ibitabo bivuga neza ibijanye n'uko kuntu abagendana umugira wa sida bofungura kugira ngo bagume ku miti
basho kubigisha kuvyerekeye gufata umuti neza ibipimo no kuvyerekeye gufungura neza rero nibaza ko ari ikintu cyo gukosora kugira mu misi iri imbere ibitabo bizosohoka hazojemo igice kerekeye imfungurwa
mbaza ndakwishura
umunyeshure ari mu buraro yoshobora kuguma bandanye iyo miti gute ashobora nko gufungurira amasaha atamworohereza
umuganga mukurikirana aramenya ubuzima bayemwe bareza bakafatira hamwe amasaha yo morohereza gufata imiti neza adasivye mbere ataco yononye mu buzima bw'umunyeshure bwiye
Rugamba rwa makinka yanje.
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayinsiguro zibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Kubera usanga ayinywa ari nka myinshi ikamugirira ingaruka mbi nko mu mubiri wiwe ntiyicwa n'uwo mugera kicwa niyo miti.
Igishobora kumumerera nabi ni kurica fungura akagwara zangwara zo gufungura nabi. Ariko muri rusangi naha ibiri itatu ine ntaciza kumwicira mu buzima.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu agenda n'umugera wa sida ni kubera ikimutatubwiye yuko ashobora no kunywa ibinyobwa te nk'ivyo ari byo byose.
Basanze isukari ari nyinshi baramwigisha kwirinda kurya ibintu biri mu isukari bisosa. Basanze harimo ibintu by'umutima canke by'igitigu bazomubuza kurya ibintu birimo amavuta menshi, kunywa inzoga zikaze, ibyo byose muri rusangi bijanye n'umuntu wese umuganga yakiriye akamutekerera impanuro.
Mbaza ndakwishura.
Gute umuntu agenda n'umugera wa sida yoshobora kuziganya ifungurwa ziwe naho yoba adafise amahera.
Uramugerageza ukamumvisha ukuntu yogerageza muri utwo duke twiwe akaronka cashira munda bidakunze naho ntimubuze kuno muti nejo n'umunsi.
Mbaza ndakwishura.
Niko ke bavuga ko umuntu agenda n'umugera wa sida ashobora kwitunganya mu by'ifungurwa
niho ugerageza kumva ukuntu abayeho kugira umumvishe yuko naho yonwa akarauri gato kamata yoshira ibiko bibiri by'ibiharage munda akaba ari haheza kubifungura. Ni ngaho rero umugwayi umumvisha kwitwararika kwa mafisa kantu gato ashira munda imbere y'ukunywa.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mbega umukobwa canke umuhungu bagenda n'umugera wa sida bose bafata imfungurwa ziri ku rugero rumwe iyo bari ku miti yo gupfufahata
bose n'abagwayi ubafata kumwe washobora gusanga hari ushobora kuba akeneye byinshi kuko ubona ko ibiro byo ari bikeya hari ushobora gusanga ari munini cyane umbwiye ati hago gabanya kuko bishobora gusinzikariza amagara yawe. Umugwayi umufata uko umubonye imbere yawe uravye n'ibipima afise nturaba yuko ari umuhungu canke umukobwa.
Mbaza ndakwishura.
None ari nk'umwana gwawe mugera wa sida hakaba hariho n'ubukuze agugwaye bose bashobora gufata imiti ingana
nk'umwana afise ibiro cumi ntafata imiti gufufaza nk'umwana afise ibiro mirongo ibiri hari ibiro umwana abigeze ko bamufata nk'umuntu akuze ni ukuvuga ibiro mirongo itatu na bitanu ikinini aza gufata ni nk'ico umuntu akuze.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bavuze ngo umugwayi mugera wa sida yitunganye mu bijanye n'uburimyi byomufasha iki muri iyo ngwara yiwe
umuha umugambi agaheza agatera ico gitegwa mwumva yuko avyungukamwo kabiri aronka ivyo afungura n'ivyo ashora ashoye aronka udufaranga udufaranga tumutuma ashobora kugura ibindi bintu bimutuma afungura neza.
Mbaza ndakwishura.
Ni kubera iki none bahimiriza umuntu agwaye umugera wa sida kuja mu mashirahamwe?
Bamuhimiriza kwegera ahantu hose bakurikirana n'abagenda n'umugera wa sida. Aho hashobora kuba ku bitaro, hashobora kuba mu ivuriro canke amashirahamwe atandukanye yitaho gukurikirana n'abagenda n'umugera wa sida.
Koze muganga Anita Munyana kwizo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati sida ngiyo. jambo abanywanyi bacu jandamu wibgambarangwe mu ntara ya Kirundo abazati ni kuki umuntu akama maraso arongera ati jewe fise iyo ngorane yo gukama maraso kandi nta mucanwa numva reka nta nubwo numva ko ngwaye none ni ihe nama mwungira urakoze uganga nika munyaka umunyinyi
Asho kuwa alikumbwa ingwara, akarutuko tanga, ingwara malaria. Chane akagwara ingwara, aho amaraso akene mumubiri, umununaya ronge kumbwa ingwara. Lero ikinuno guhanura, haba ganga vano noso ye, kujere keye, hindi kwa nyamaraso mumubiri, kujere keye, araba suda umubiri. Nibono guhanura kwegera, gira uwayagi.
Ganga Anita Munyana turabashimiye kwizo nyishye muhaye munywanyi wacu ariko reka mubandanye mwishura uno munywanyi wacu gira kabiri ari we Tantine Alice atubwira ati narumvise ikiganiro cyavuga ibijyanye n'ingene two kwifata mu gihe dufise imyitwarire ko myinshi mu kazi arongera akabaza ati igihe biva ku mukoresha aturubika abakozi boca babigenza gute murakoze
abakoresha baturubika abakozi barabaho rero umukozi nawe ico no muhanura nuko yogerageza agakora ibimusabwa mu kazi ka misi yose kiwe ari mu gutanga icegeranyo y'ibikorwa yakoze ibyo bamusaba akabikora neza hama akirinda amajambo yoshira imbere kuruha mu mutwe ari kugira umwimenyerezo rimwe mu misi ibiri ibyo mitwara ariko mu kazi ntayishire ku mutima ngweze musindikariza amagara yiwe
Shimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko banyuzwe n'inyisha umuganga Anita Munyana yabahaye nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho kwaruka rutanga isiguro ku myibutsi y'abasokuru uno munsi uvuguti ishiga rimwe ntiryarika bikubwiye iki
bikubwiye iki
kuvuga yuko atamuntu ashobora kwigira umugambi ashobora kwigira inama rumwe
Bikubwiye iki?
Iyo ni uteze ku ishiga rimwe nibisha. Mugo uteze ku mashiga atatu bica bisha neza.
Bikubwiye iki?
Abashaka kuvuga ko twoje hamwe tugashigikirana. Rico umwe yumvise akakibwira abandi bagenze kugira inkuru igende neza hagati yawe.
Bikubwiye iki?
Urumva mu buzima bwa misi yose umuntu arakeneye uwundi kumviriza impanuro z'abandi bantu mu buzima bwa misi yose zame bigenda neza
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe ndashimiye ala ivirankunda yafashije mu gutororokanya amajwi Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongo yakongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo mushikiriza cyangwa mubaza byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu byandikiwe ijambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 22 86 32 cyangwa kuri 76 94 ubusakane 60 Diane Ndonse mwari kumwe kuri Miko ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho gutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Say you're
singing from the heart is where it comes from.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.